Una. Una mani che gani lo c'ha radio i sa gani. Nama barundi bashikirizimbiyo byabo
ndabaramukije nongera ndabahikaze bakunzi mubandanya gukurikirana ibiganiro bya radio television isanganiro numwanya w'ikiyago cyo kunama kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye n'iyakigwa ry'impunzi z'abanyekongo n'umutekano muri rusangi dufatire cyane cyane no gukingira ubwigenge bw'imbibe z'u Burundi kuva mu ntango z'umwaka wa 2025 ibihumbi by'abanyekongo barataye zabo bahunga intambara yari kibera muri Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajaruguru ibiharuro biva mu ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi HCR abakongomani ibihumbi 50 nibo bamaze guhunga igihugu cyabo kuva muri ndamukiza kuwa Chen Kanga uno mwaka igipolisi cy'u Burundi cyarafashe impunzi zingana n'amajana 48 ku mitumba ya Rukana na Rugombo baca bajanwa mu ikambi ifata kibanza ya Cishemere igipolisi cyashikirije ko ari akazi ka misi yose kajanye n'umutekano no kuraba ibijanye n'uruja n'uruza kuri uwo munsi nyene abakongomani 77 babaye hano mu gihugu badakwije ibisabwa n'amategeko nabone barirukanywe bajanwa iwabo baciye iuvira aho no munsi bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane bagashima gusubizwa ku mitumba bavuyemwo kandi nahone umutekano utameze neza leta ya Kongo ikabiriko itegura igarukanwa ku bushake bwabo bayanye kongomani ikibuze ngo nubufasha mu bijanye n'ibifungurwa n'ibindi byankenerwa bya misi yose hano rero umuntu ashobora kwibaza ibibazo bitari bike mbe impunzi yanditse n'impunzi ibayeho bidaciye mu mategeko batandukaniye hehe mbe igipolisi cy'u Burundi ni gute gisigura igikorwa cyo kwirukana impunzi z'abanyekongo canke ukubasubiza mu makambi impunzi canke basangwa bakira gute ibikorwa by'igipolisi bijanye n'uruja n'uruza mbe ni gute abajeje intwaro bofasha kugira ntiyasubire kuba impunzi z'abakongomani baba ku butaka bw'u Burundi binyuranywe n'amategeko mbe uno munsi aho intambara igeze birakunda ko abegwa niyo ntambara bo kwicara hamwe umuti ugatogwa uruhara rw'amakungu canka karere n'uruhe nibiki byokogwa kugira ingwano bikunda ihagarare muri kano karere ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cacu co kunama aho ndi kumwe n'abatumire batatu reka mpere kwa Olivier Nzeyimana umukozi mukuru ajejwe gukingira impunzi muri HCR reka ndakuramutse sangwe kaze muri kino kiyago cacu co kunama
ndabaramukije nanje kandi ndabashimiye kuri buno butumire
murakoze nakire docteur major Pamphile Mpabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi nawe ndakuramukije sangwe kaze muri kino kiyago cacu
naje ndabaramukije nkaba nkengurutse kandi kubona mwa ntumiye mukanyizera ngo nze tuganire ku bijanye n'agateka k'impunzi
murakoze cyane hano ndi kumwe kandi na Dominique Seseka umurundi yahoze ari impunzi uno musore mu gihugu ciwe ubwa mbere nawe utwitwa muri kino kiyago cacu reka ndakuramutse ikaze ni gwe muri kunama
ndabashimiye gose ku ikaze kandi abashimiye no kuntumira
murakoze abatumire turi kumwe nabo muri kino kiyago cacu cyo kunama mwateguriwe na radio television isanganiro ifadikanije n'ishyirahamwe la benevolence ya Grand Lac mu buhinga bw'ivyuma ni Seraphine Hakizimana na Innocent Bibonimana nayo Evariste nziko banyanka akaba ariwe hagarariye kino kiyago cacu kuri mikro muri kumwe na Medah niyo nkuru sangwe kazi
Mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki
Muzu isanganiro cy'abadasanga ivyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo
Reka rero tuje mu idonido ya kino kiyago cacu ariko imbere yuko mpijambo bano batumire turi kumwe hano muri studio reka tubanze twumve impunzi z'abanyekongo uko bakiriye igikorwa cyo kubahagarika izo mpunzi za baba amajana 5 bahagaritswe ku mitumba ya Rukana na Rugombo abo bakongomani bakanovuga yuko icyo gikorwa batacakire neza tubakurikire
wanakamata watu wote na watoto na wanamuke na
abantu bose bafashwe mu kivunga bamwe batwagwa mu ikambi abandi babarungika muri Kongo ntihabaye amatohoza kugira ngo hamenyekane inkozi z'ibibi cyanke abatagira gatosi icyo nico cyatubabaje kuva ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa kabiri no mwaka dushika ngaha mu Rugombo tubanye neza nabasanga tubayeho neza turinjira mu isoko tugasuma nk'abandi atacyo twinona icyo dusaba leta nuko hatoza haraba gufatira abantu mu kivunga inkozi y'ikibi yokurikiranwa ku gatwe kayo ubutacyo yononye imureke yibere mu mahoro ngaha mu Rugombo gushika amahoro agarutse iwacu twitahira amahoro mu gihugu iwacu
hapa pa Rugombo na mpaka siku tutapata amani
tikie guvernema ya Burundi tusikilie huruma hatuna kwenye tutaenda tutarudia Kongo kungali vita
na sabe leta y'u Burundi itubabarire kubera ko tudashobora gutaha mu gihugu cacu kuko hakiri ntambara mwarabonye ko mu minsi iheze ko hari abasize ubuzima mu mishamirano yabereye ibuvira nta muteka uhari mu makambi twararungitseyo abana ariko n'ubu bariko baragaruka bavuga ko inzara izuri inzara murumva ko iyo ari yindi ngwano nk'iya M23
ubwo M23 yakuwa na M23 ya mutumbu banduko mutusikilie na siye huruma kama vile tunaomba ask nani guvernema ya Burundi si wakaji mtusikilie huruma baba
dusaba leta y'u Burundi kudufasha idutahure ko atahandi dufise ubuhungiro atari mu Burundi kubera ko atatandukaniro riri hagati y'abarundi n'abakongomani baba mu kiyaya cya Rusizi ntidushobora kuja gupfira muri Kongo kubera ko intambara itarahera
uza mutapenda na siye tuke bayita bakeita batase batu ya Burundi mwene zika bakongomani haiko mzuri isanganiro
Reka tugaruka hano muri studio mpere kwa Olivier muri HCR mugerageje kumva bano banyagihugu mwe mwavyakiriye gute
murakoze cyane kuri ico kibazo murahereje kubivuga mu kanya gaheze yuko kuva mu ntango z'umwaka aho baharaje impunzi zirenga 50,000 mu Burundi muri abo rero baje muri ico gihe twibaza yuko hoba hari abangana 15,000 birenga boba barashimye kuguma ajya mu ntara ya Kiraci bitoke no mu cyungararo batigeze bifuza kuja kuyandikisha ariko kuyandikisha nk'impunzi ariko ivyo biharuro nabahaye ntibiharuro bikeneye gusuzumwa ni nacho gituma twibaza yuko hoba ico gikorwa cyo gusuzuma
ni rusansuma bwo bari rushasha
nayo kwiyandikisha gushasha kuko nibaza yuko kuva bagishika kuko kwiyandikisha ni ku bushake bobo benshi bashitse baba mu mihana ari abahawe indaro n'abarundi babakiri
hari n'abaciye bakota amazu
hariyo n'abakosa amazu bashoboye kwiyungunganya rero abo bantu ntibigeze bandikwa nacyo gituma nibaza yuko icyo gikorwa gikenewe cyane kugira bamenye igitigiri cyabo buba bangana gute mbega hari abifuza kwiyandikisha nk'impunzi hari abifuza kuba mu Burundi nk'impunzi kuko hari igihe usanga amategeko batayazi na cyane cyane ko abantu usanga bava hafi nyene muri kajya karere bibaza ko bubwo bafise uburenganzira bwo kuhaba ariko ivuko bamenya amategeko icyo bivuga ko hama abadashaka kwiyandikisha nk'impunzi nabo abategetsi uburongozi
bukabibafashamo
bukabireka ingene bashobora kubaho mu Burundi nk'abantu batari impunzi ariko nk'abantu b'abanyamahanga basanzwe
muri HCR komwe ari mwe namwe kumbura ibyo biharuro muba mubizi mukamenya no kuntu mubafasha mweho nta kintu kumburaho mu ntango ibyo bitaho depart mwari kugira koko ibiharuro bimenyekane hama bigishwe n'amategeko babe hano mu mategeko
eh murakoze icyo mwumenya cyo nuko ikubyerekeye impunzi zinjira mu gihugu igihugu leta n'izo bwa mbere niyo izo bwa mbere twebwe
tuza nk'abafasha
tuza gufasha kugira leta ishobora gukora ico gikorwa neza tukunganirira aho tubona yuko kumbure bakeneye intererano
ariko namwe mukorera ku biharuro
ego cyane ariko nk'ubuno babwira yuko nk'iyandikwa ry'abantu binjiye ku butaka bw'u Burundi CHR ibijejwe hari ibisata bya leta nka Commissariat General de Migration hamwe na ONUPRA Office National pour la Protection des Réfugiés
nibo bacaba ibiharuro mwe mukorera
nibo bazi imbere bwabandike umuntu wari we wese canke uwifuza kuba impunzi nk'uko amategeko asanzwe abivuga twebwe tuza twunganira kumbure mu buryo technique canke mu bundi buryo ariko nibo bazi imbere
murakoze CSK Dominique we warabaye impunzi akenshi wisubiriza wumvise imyidogo yabo ba kongomani umva bavuga bati nawe nuko no muzi tuko turafatwa tujana ariko kandi mwumvise yuko hariho n'amategeko adakurikijwe mwe ico mwe mugifata gute wowe ucumva gute uwo nkwahuza impunzi
murakoze tufashe mukuri hariho ibintu bitari vyo bishiramo kuko baragomba kuboroherezwa baragomba kugira umugabo nabo ntibagombe korohereza leta kutandikwa ni kosa kutaja kwiyandikisha ni kosa kuko uvuye mu gihugu warimwo kiwawe ukagenda mu kindi ugenda utanga amategeko kugenda ahubwo wumviriza amategeko baguha baridoga nivyo impunzi ntagenda kimizo kwamirira ngo bivuga ngo iraryohewe iravise egome ivitegezwa gukora
mugara afisa higarukiriza
eh kandi gategerezwa no kubaha ibyisanze hari baridoga rimwe ikintu nogomba kubabwira birumvikana wewe usanzwe uba muri iyo micungara nuruzi gusa rubatandukanije nabo bitwa bene gihugu ucyugomba kubaho nkabo kandi utaruwaho mvuga imyidogo yabo imwimwe siyo nibakurikije amategeko kuko ahashitse ni mu bushitsi nuje kunsaba indaro ntucu nsaba ngo ngomba gukorera muri kiya cumba ngomba kuba muri kijya ubanza kumbwira ngakwakira hanyuma waje gutenga cyangwa nti ruhukira hariya none Burundi bugomba gufata ingingo kuko hari amategeko ntibakwiye kuguma hajya mu rugombo ni ku irembo ry'igihugu bavuyemo kiguma kibatera umunoho gusubirayo rero nibakurikije amategeko bagende biyandikishe batware aho bakwiye kuba kuko hariho kameme ibintu zeye ikirere bategeza kubaha kugumye nga muri cyo mwiyo micungararo hari gihe hashobora kuba muri ingorane muhakaca ba mu byo gutana ku mwikoma
ariko rero kumbure hari n'abavuga bati n'abarundi barahungiye aho hakurya kandi uvira bari babayeho neza baba mbere no mu mihana y'abantu no munsi none namwe ko muratwugarira
uko n'ukuri
yego
narabayeyo kera mu gihe ku ntwaro ya Mobutu bikiri byiza harateguwe inkambi harahantu ibaraka na karere kanini baragiye bashirayo uhashitse w'icyo gihe warabona ko uvuga ati nuwakubwira ko ari impunzi sino ubwire bari babaye nk'abene igihugu ariko mu nyuma ibintu byarahindutse aho hari kera ahejo bundi nahibuvira barashyizeho ikambi ndakubwije ukuri ntawe wasohoka ntawe apfa kwinjira yari icungiro n'abasoda
kumvuza umutekano wabo
kandi ukacyura abantu uburyo bari babayeho ntibwari buryoshye bushemeye kuko iyo midogo bafise hajya barazi ingene impunzi ifatwa ingene igaburirwa ingene yageze kwivuza
n'uruja n'uruza rwabo
ni nacyo gituma nk'umuntu yabaye impunzi hasere ni imwe
haba haba humuri kongo haba nude ingaburu batanga ntibaho nindica ntikize nivyo watinya kuje yo gomba kwabwiye ngo batware nibari mu rutana nibari he bavuga ati ya tujye muri bya bindi muri bina biri
ngo se yashere gusahira andi mashira musanga sahiriza
biye gusahiriza ni kimwe mugabo kuvuga ko waje gufasha ukacura abana quantité itanzwe usanga ningorane nivyo abarukongomani ingere basanzwe babayeho nabantu bidegembya bagomba kwiberaho kuri yaye niko bagomba kubanga haye kandi abarundi bariyo ndabikubwiye ngiyo nkambi ndayivuga ko nayitembereye mu gasiyo nabamwe nari nibereye ngahoye muri kongi kibazo cyabicaje kiragira hari ibintu bibiri nta karata y'ibintu z'imyamahanga habaho
uri impunzi cyangwa uri umunyamahanga
uri umwe ne gihugu cyangwa uri impunzi nta bikarte pour étranger ibaho
reka ngaruke kwa Pamphile Kabuhing mwumvise bano bantu nivyo ariko no munsi kumure no muri yashere bati hariho aho usanga abantu bataza amategeko abagenga canke agenga impunzi mu gihugu ariko no munsi umuntu yo catandukanya gute iyi ni impunzi ibayeho mu Burundi canke mu gihugu runaka yemewe n'amategeko ineyo n'impunzi ibanyere mu gihugu ariko itemewe n'amategeko canke impunzi n'impunzi
murakoze umuntu agiye kuraba amategeko ivyo avuga amategeko muza makungu mpereye mu idonido ntarekurira umuntu kwinjira mu gihugu cy'uwundi tugiye mu mategeko muza makungu y'agateka kazina muntu ahantu uvuga nk'itegeko riraba ivyo agateka k'abantu no mu vya politiki iyo pacte relative droit civil politique rivuga yuko umuntu kongera 12 umuntu arekuriwe kuva mu guciwe umuntu kandi arekuriwe kugara kwa guciwe mbwo nta namwe rivuga yuko umuntu afite uburenganzira bwo kwinjira mu kindi gihugu kugira ngo ngire mu kindi gihugu rero abatwara icyo gihugu babwiza ko guruhusha gukwinjira kuko biri mu bwigenge bw'igihugu abantu iyo bashitse bakinjira mu kindi gihugu icyo gihugu kibwiza ko hari uburenganzira bwo kwinjira niyo bita visa d'entrée akinjira uri umunzi naho kenshi nturo nkubwo bubasha bwo gusaba ubwo uruhusha gukwinjira kuri kurahunga ibiri kubera kwiruka iyo munzi rero ishitse kenshi za mu kinywa bica mu kinywa ishitse rero yabwiza guca isaba ubuhungiro kugira bayikingire kuko itarasa ubuhungiro nta kingo ari shoboka mbere ingingo ya 32 mu mwitegeko riraba by'uruja n'uruza mu Burundi loi sur l'immigration ivuga yuko umuntu ashitse asahungira mu Burundi batamuhana ngo nukubera yaciye mu kinywa bi agashika ku isi Burundi atasavye uruhusha atasavye yaviza baramurika aka mugabo bacamusaba yuko mu kiringo cy'ukwezi abwiza kuba yasavye kwitwa impunzi domandazire akabwiza ko yasavye ko mukingira nk'impunzi mu gihe atabikoze ingingo ya 83 ivuga yuko agiye kubikora nyuma y'ukwezi no kwitwa impunzi ntibayemwemerera bacabona yuko uwo muntu yarimo amanyanga urumva rero ikingirwa rya mbere
ngo ntiyitwe umugizi wa nabi
muri ico gihe urumva baca baraba yuko abaye mu Burundi biri mu mategeko basanze cyane mu mategeko bambwiye ati subire wanyu nibiri mu mategeko ngo ntabakingiwe nk'impunzi ariko impunzi yoyo ujya vuze ati je ndi impunzi ujya itege kurira buruja nuza mu Burundi mu ngingo ya 88 baca banamuha uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu Burundi agatembera uko ashatse ubutwara ukwezi ku ngingo ya 81 naho bacavuga yuko uwo muntu bishitse muri uko kwezi nabe araronka uburenganzira bwo gutwara impunzi rero baca bamuha uburenganzira bwo kuhaba bwo guhaba mu mezi atandatu ari permis de séjour temporaire
igice cy'umwaka
igice cy'umwaka mbona uvuye ko umuntu abakingiye gose nta ndakime kimuhungabanya mu buntu bwiwe mugabo wa muntu nawe yaje akinyegeza atanavuze yuko ari impunzi ntiyanasavyuje kwinjira nk'umunyamahanga bica bimugora naba rero iyo polisi igiye gukora akazi kayo kwa misi yose kuko polisi itegeko riraba uko ibyaha bitohozwa irafise uburenganzira bwo kugenda gusaka mu mazu kuraba abantu barabikota bari mu mategeko cyangwa barayuko muri ayo mazu yabo ata bintu bihanganye umutekano biriyo ubwo n'uburenganzira igipolisi gifise
ni kuvuga ko atakosa na rimwe
ego
rihari nta tegeko riba ryaho nyanzwe
oya kuko iyo tegeko nako navuga code de procedure penale itegura uko ivya bitohozwa rirekura ivyo byo gusaka mu mazu byo gusaka nabantu rirabirekura polisi bigize rero ibiri mu kazi kayo akazi ihabwa n'amategeko wero bishitse ukaba utasavye tiye ndagije kuri impunzi ni kibazo cyo kiba kivyutse baca kwaze ntoni washize ngaha gute turabiye uko wasavye ho kuba mu Burundi nk'uwundi muntu umunyamahanga ivyo navyo turanabisanga mu ngingo ya 30 muri iteke kuri buruja ruza rw'abantu mu Burundi ndavuga ukuntu umuntu asaba kuba mu Burundi ari umunyamahanga ataje nk'impunzi ari umunyamahanga ivyo rero nk'abo bantu bagwiza kumenya uko buza kugenda mugenza njye yavuze yuko mwisanzwe ugiye mu kanaka urabaza ati mbe none hari yanzu baho gute mbe hari yanshaze gusaba ubuhungiro bizogena gute ibi navyo rero nk'umubaca baca muri baje gusaba kumfungira bakavuga ko ari munzi barabibabwira barabwira ati rero uranditse usaba yo kumubuhungira bigeza bikagenda ko nikwikurikira ivyo ufite iburenganzira
nibi
ivyo dafite iburenganzira nibi abo rero kubera batsibinyegeza ivyo vuse ntavyo bamenya babagiye mu buzima buzo bava bagora buzo babateranya n'inzego z'umutekano kuko bari muri bari ahantu hatazo ariko iyo baza kwiyandikisha ngo uhite munzi baca bakingirwa konti ugukingwa kwa mirongo itangurira wavuze ko uri munzi uri kuraho wahunze ibiguhungabana z'umutekano mu bucawe ugishika rero ugasa ukabimenyesha uko ushaka gusaba buhungiro baca ucurangura kwingirwa baca gwa n'uburenganzira bwo gutembera uko ushatse bakaguha mu nyuma iyo vyateje ukuronka bwa burenganzira bwo twimunzi bakaguha nandi mezi yuko mu Burundi udafise ibiguhungabanya ngo wengure umunyamahanga cyangwa urumuki ko ufise
ibikuranga bajya 77 birukanywe nabajya nta hakosa na rimwe rya rihari ntatege kujyaho nyanzwe
bajya rero leta irafise uburenganzira bwo kuraba abantu yuko babayeho kwinjira n'amategeko isanze bari kwinjira n'amategeko irabuga risubira iwanyu mugabo ngaho ikibazo kica kiba mu gihe bajya abantu bo bahunze nyene ibyumvikana ibyo navyo urumva si ubivuga si ubiraba neza wutwe impunzi birabwa n'inzego zibijejwe mu Burundi hariho ikigo cari cyabita UNPRA kirafise inzego nizo zihaze zikaraba yuko uwo muntu ivyo ari karavuga yuko yahunze bihuye n'amategeko ashaka kwitwa impunzi wero uje ukita impunzi ego wahunze washaka umutima wa uri impunzi naco gituma bavuga yuko iyo bishise bakakwemera yuko uri impunzi si kintu baguhaye ahubwo bemeje ivyo uko warumeze kuva kiva mu gucaka kwera wavuye uhunga wewe rero izo nzego za leta nizo zihaze zikabona yuko ukwiye kwitwa impunzi koko bishize n'ukwije kwitwa impunzi barashaka kusubize wanyu
ego murakoze Olivier Nzeyimana muri HCR hari ico Dominique yagarutse ko avuga ati burya amategeko n'impunza makungu cyane cyane nka yaraba ibijanye n'impunzi n'impunza makungu ariko mwumvise yuko hariho uko bobo bari bameze mu gihugu cha Kongo yari Zaire nibaza mwe muri HCR muri ico gihe muca muvyifatamwa gute kuko yanagarutse ati aha aho uzogenda hose HCR ni imwe
ego cyane na vyumvise na cyane cyane yashimikiye ku kibazo cy'imfashanyo usanga idakwiye ariko nkuko mubizi HCR nkuko nabivuze iza ishigikira igihugu cakiriye impunzi kandi uburyo ikoresha n'uburyo buva mu ntererano z'ibihugu bitandukanye hamwe n'abandi bagizi ba neza babifuza gufasha kubera yuko babonye ko hari impunzi zikeneye ubwo buhasha hama hari ibyo HCR ishobora gukora bivanye na manda yayo hariyo n'ibindi nka cyane cyane nk'ibyo kubagaburira ni PAM cyane cyane ifise iyo manda ajya mu sanzwe inga zitangwa na PAM ntikibuza ko HCR iyo uburyo buhari ishobora gusahiriza ariko haraciye imyaka myinshi yaba HCR cyangwa andi mashari ahamwe impuzamakungu afise ibibazo by'intererano
ibibazo
by'uburyo intererano ntizikwiye zagiye ziragabanuka uko imyaka yagiye irahera ndashobora kubaha nk'akarorero nk'uno mwaka HCR na leta n'andi mashyirahamwe barahamagariye abasanzwe bafasha impunzi bavuga yuko hoba hakenewe nk'imiliyoni zirenga 70 z'amadolari muri uyu mwaka gusa wa 2020 2025 ariko muri umwanya niho bavugisha hamaze kuboneka izitarenga 20 sinzi umwaka uzohera aho tuzaba tugeze kumbure kuri 25 bivanye n'abasanzwe bafasha bagerageje kameme gutanga duke mugabo urumva yuko igihengeri ari kinini
muri ico gihe mu tubwiye ko PAM itanga ifungurwa HCR ica ikoriki ni muri vya biharuro iyo ica uruhara rwa rusha ruburuwa
uruhara rwa HCR ni runini cyane ica mbere na mbere mu guherekeza mu gushigikira leta yuko kugira impunzi zikingigwe HCR iratanga uburyo kugira ibisata vya leta bishobore gukora akazi kavyo neza hama kubyerekeye uburaro kubyerekeye ibintu vya nkenerwa vya misi yose kubyerekeye impapuro zibaranga nubwo zitangwa na leta leta hasere rashira mu buryo za impapuro ndangamuntu za impapuro zo gutembera mu bindi bihugu kuko ni impunzi ziratembera mu bindi bihugu
iyo ari impapuro ndangampunzi
ari impapuro ndangampunzi nka bijya twa kwita carte d'identité hariyo ni impapuro zo gutembera ibitabo by'inzira ari ibitabo bigenewe abarefuje ibyo onye turabitanga ni ibintu byinshi hariyo n'ibindi byinshi turatanga uburyo kugira abana bakingigwe abana bandikwe abana baje ku mashure abagwayi bavuzwe ni byinshi ubuzima bwa misi yose donc nubwo yuko tutabikora twenyene mugabo ubiri mu nshingano zacu hariyo n'andi mashirahamwe adufasha za n'uburyo nka za UNICEF za UNFPA nka za OMS baradufasha cyane kubera ahanini kenshi usanga uburyo dufise ari buke mugabo iyo atahantu umwe ashaka kubikora ibyo zose turabikora
yego murakoze reka ngaruke kwa docteur Mpabanse hano naye nabajije ikibazo cyane cyane kiraba isi ni ukuvuga ikibazo twokwita mpuzamakungu kijyanye n'ibi Dominique yari yashikirije nibyo sinzi icyo gihe uko Zaire yari imeze sinzi uko yo bimeze ariko amategeko akingira impunzi yobwirijwe kuba mpuzamakungu ariko wumva yuko hamwe abantu bashobora kwipfuza kubaho sinuvuga ngo kubaho nk'uko abandi bahungiye iwabo babaho mugabo ibyo ni ku muntu mugabo amategeko mpuzamakungu haragera igihe ahinduka haragera igihugu kiyakurikiza ikindi kiyakurikiza
murakoze musanzwe itegeko mpuzamakungu rikingira impunzi ryo mu gihugu kimwe na 1951 ukuntu rimeze ni itegeko mpuzamakungu ariko ribwiza gukurikizwa mu bihugu kubera iki iryo tegeko ntigerekanye ukuntu umuntu yitwa impunzi ibyaca kubwira yitwa impunzi ryaravuze uburenganzira bafise butandukanye mugo ntiyavuga ukuntu umuntu aheza kwitwa impunzi iyo ni procedure iyo procedure rero cyangwa uko ukuntu azo kugira yitwa impunzi bibwiza guca bijya mu mategeko y'ibihugu ibihugu navyo mu kugira amategeko byashyira gutandukanye ego hasere iragizira fasha mu gushyira amategeko kugira bashyire mu bintu nyene bizofasha impunzi koko mugabo y'amategeko nkuko niko ndavuga rya tegeko mpuzamakungu y'impunzi ni itegeko mpuzamakungu ribwizwa gukurikizwa n'ibihugu ribwizwa gukurikizwa mu bihugu mu kurikiza ubwa mbere rero nuko igihugu nyene cyashyira itegeko ryo mu gihugu rigerekana uko umuntu azo kwitwa impunzi n'uko umuntu azo kingirwa ndi bero n'uburundi bwagize uburundi mu Burundi hariho itegeko riraba urujya n'uruza muri rusange n'impunzi zirimo gerekana ukuntu umuntu asaba ubuhungiro ukuntu akingirwa uburenganzira afise n'ibindi bitandukanye niho rero abari mategeko atandukanye iryo riraba impunzi riratandukanye n'andi kuko ryoryo ntiryavuze ati mbere umuntu azo kwitwa impunzi aciye kuzihe ntambwe rirahari avuga uko umuntu impunzi kingirwa kugira impunzi ironke igira ku ntambwe ironke ubwo buhungiro nuko igihugu kifata mu ntoke mu kwerekana izo nzira kuko igihugu nicyo kibwiza gukingira impunzi nk'uko ukora muri seri yabivuze dukunda kubona umengani haseri si igihugu mbe yubakingira hehe ko atari igihugu yo kibashira hehe irafasha rero kuba ariyo igihugu shira mu mpuzamakungu ariko kugira rifashe mu by'impunzi rica rifasha ibihugu mu kwakira za mpunzi aho igihugu ibyo kibuze rigashiramo uburyo rigafasha kubera ryo nicyo rica ryegera n'ubyo mu bihugu bitandukanye rikaza rirasahiriza mu bihugu byose hari igihe ubwo buryo bugabanuka cyangwa bugakeha kuko impunzi ziri ku isi yose intambara ziri hose ugasanga bwa buryo haseri yegeranije bwabaye buke
bujana no mu bindi bihugu birimo intambara
ibihugu byinshi nuko cyatu umenga ni mu Burundi gusa ni ku isi yose ari giye bukeha anesho gituma muri ico gihe bwakeje cyagiye urega cyaza zakiriza mpunzi nico kicijya kikimara iyo hazeri buze na kimwe cyagiye ubivuza kwicara ikara none tugire abantu badufire tugire mu byo bokorana navuze kare mu ico iyo cyo kiraba none kwa abantu bataje ari bimuga reka turaho kuntu abasaba nshaka usuri wapo barashaka kwicwa reka twegerane turabe yuko twofama tubaye igikorwa bakuri ko byo guteza imbere nibindi nibindi mugo nti wo kuvuga ngo reka ndabirukane ngo kubera waziranse ngo yabuze amafaranga iduha oya mubwiza kuraba ukuntu baguma kingiye uko baje bakwitura kugira bakingire kubera babona iwabo bashobora kwicwa bashobora guhotegwa kandi umuntu umwe cyumwe asubira iwanyu ubwiza kumugumya mukumbya rero turaba ukundi kuntu uwo mwaka ukuntu wokora kugira ntahapfe n'icyo n'inzara kandi birashoboka
seseka watubwiye yuko wewe nk'ikambi baraka wajayo ariko ntiwabayo mugabo wewe wibera mu gihugu c'abandi kwari uko nyene canke nawe wari ufite hari amategeko waraho nyanza
mwibuke ko depart ari ngene bavuga imidogo bajyaye birashoboka ko amategeko nayo bona yahanya nayo honyanze navuze ibaraka ikambi ya
ibaraka warajayo mugo
nari ngiye kuramukanya kubera ko hari abacu bari bariyo kandi si ibaraka gusa hari nahandi bita inundu uhageze ukamanuka hano bahiti Kenya ahi Kenya nawo nyene hari inkambi y'abarundi babahayi bakabaha amaparcel bakarima bakabaho nk'abako mumana icyo gihe bazayiwa bungahoye hagera igihe cyo kugira ka recensement bakagenda
cyane bakava ha bagaca bagenda handi ariyo nabahunga
recensement hari abatavuze iko ndabikubwiye no turi hariya hari utagomba kwemera ko ari umuhari murundi asanga afise ibyangombwa by'igikongomani
mugongo nuko wakubwiye wowe murundi wabona umengo cari nk'igitutsi
irega cari igitutsi kandi uri murundi kuko bivana ningera kivuze
bwo wacuvuga uti je sindi murundi
hari giya kubwira wa murundi wagomba kuminimiza ku murundi kufata nabi ko barundi ari abarashoboka bameze nabi nikindi gihe avuga ati urya numurundi ateko 10 ku 10 ukavyemera sasa rero nkuko babivuga kumbure iyo harakantu mwavuze ati none mu gihugu kanaka bagakurikiza ibintu bayikurikiye nanjye ndibaza ko igihugu mwechozi kivisi vya hatu wuku. Aho muri Kongo uretse ahejo bundi hari ibintu bitanye kuzabiraba nabi kuri mu butari ko aragenda agenda niho bashoye kushaye kambi ariko imbere yaho hari hatari hake hari nka wasanga ari ahantu usa karere bashizemo barundi rero nande navuze impunzi ubwo impunzi yo muri Afrika irasa ni impunzi buraya nibasa
mugo tugarutse nkawe aho waruri neza na neza Dominique wari mu mategeko canke hariho amategeko ari waho nyanze
amategeko reka mvuga kuri ntayo naho nyanze kuko naraba resanse ona se carte ya bintuze y'impunzi mugabi ruhande ngatangira amanyanga ngaca ndonka carte pour citoyen nkitu mu mukongomani kuko twiga nabandi ubona ibintu bigomba kwa avantage ati iniswe mu kongomani hajya ngo avantage eh kugenda gufata ntuze gupokera ibiharage hari ya bimpunzi
ugacugenda
cyangenda nuko biri ni nacyo gituma uravye ingene bari babaye mu nkambi zitandukanye kuko aba bari ko baraza nga nabari ngaho aho hakujya hano bite mu rubarika hariho induze ye abarundi batari bake nicyo gituma avuga ati twarabakire tumeze neze twaguni batuborohereze kuko bagomba ko ya myaka batubonye tubaho ngo ngabidegembye batatateye kujya hasi iri hejuri yacu nibyo bagomba kuba ngahaye ibintu birahinduka ntago bigomba kumukoye naho biri uko ndashaka kuvuga mu harimo antuzeye udutegeko naraduhonyanga buke buke tujanye nibyo mbuze nico gituma n'ubu mvuga ndi aba ibintu birahinduka ndivyamari kwa kundi kera uko byari meze ubusko bikubandanya barahonyanza amategeko barikuye kubaha amategeko y'abategetsi mugana abategetsi babumvishe babumvishe ko kwiyandikisha ari ngombwa ataraho naho baca batahanze
Rika twibutse abadufatiye mu nzira ko tukiri mu kiyago cyo kunama aho no munsi turiko tugaruka kubijanye ni yakigwa z'impunzi z'abanyekongomani n'umutekano muri rusangi aho twafatiye cyane cyane no gukingira ubwigenge bw'imbibe za kino gihugu cacu abatumire turi kumwe ni batatu ndi kumwe na Olivier Nzeyimana umukozi mukuru ajejwe gukingira impunzi muri HCR ndi kumwe na Dr Major Pamphile Mabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi ndi kumwe na Dominique Seseka umurundi yahoze ari impunzi umwanya utari muto mu bihugu byo mu karere kuko yagiye muri Tanzania n'ahandi na Kongo n'ahandi muri kino gice cya kabiri naho reka ubu naho duha kanya abarundi basanzwe bari ngaho muri mu rugombo bashikiriza nabo uko bakira canke ico babona ku mpunzi zabo bakongomani baraho mu rugombo
vyukuri abakongomani twabakiriye neza nka kwa kundi nabo ije twahungira iwabo batwakiriye neza tangora natawanja wangura kuva kwa kabiri bashikanga nta ngorane nimwe tubabona ko nta kibazo nakimwe twadufitanye n'abakongomani tubane tubanye neza gagose n'abakongomani nta kibazo nakimwe twadufitanye kabisa byukuri cyokogwa nuko abakongomani bose bogira umutekano muneza atawanja wangura nimba hari umuntu afite gakosa afatwe kugahangakiwe apana gufata kivunga ngongo abakongomani bose umugufisi kosa nafatwe kugahangakiwe ahanwe kugahangakiwe
ka abakongomani no kuva basheka ko ntangwane batejeje mu gisagara gose kintu cyatubangamiye nk'abantu dupanze nihinze baciye baziduza kuko ayo bababwira niyo baca bagirane batanga twebwe abantu rero turi hasi tutagira icyo dukora turonka ayo mafaranga yo kurihinza duca tubangamirwa tukaburiye twerekera oya gufatwa kwabo kiza nuko gusabo bareka kuko ntago babaseze ntacyo babapokeje bonyine barimenya kuko bafise amarayi wabo baca mu isoko nk'abandi bakarondeza amaboko kuko numva umenga ntangwana ni bayi bafise
twarabakiye neza ku rwego rushimishije cyane nta munsi n'umwe twigeze tubafata nabi aya no kuri ni bareke kubahohotera kuko babanye neza n'abantu kiretse gusa nk'uwo baguye mu ikosa bategezwa kumuhana bakurikije amategeko ariko ku bintu byo kuvuga ngo babana nabi n'ababanye oya bafise imibano myiza cyane ya leta ni bareke kabisa bironderere kuko barazi kurondera ntago basaba mu rundi baraja mu isoko bagasoma nk'abandi bagakoresha amaboko yabo
abakongomani bashika twarabakiriye neza kandi turabanye neza ahubwo gusa nibabareke umutekano ugaruka iwabo hama basubira iwabo kuko harabari bamaze kumenyera badendekeranye uturengarenga udutore utwema kugira abana babo bafungure twebwe cyo dusaba nibabareke bagume ngaho hama n'igihugu cyabo kimere neza bazogenda iwabo
vyukuri abakongomani twabakiriye neza nk'akwakundi nabo igihe twahungira iwabo batwakiriye neza atangorane atawanja wangura kuva mu kwa kabiri bashika nga nta ngorane nimwe tubabona ko nta kibazo nakimwe twadufitanye n'abakongomani tubanye neza gagose n'abakongomani nta kibazo nakimwe twadufitaniye kabisa vyukuri cyokogwa nuko abakongomani bose bogira umutekano muneza atawanja wangura nimba hari umuntu afite gakosa afatwe kugahangakiwe apana gufata kivunga ngongo abakongomani bose umugufisi kosa nafatwe kugahangakiwe ahanwe kugahangakiwe
ka abakongomani no kuva basheka ko ntangwane batejeje mu gisagara gose kintu cyatubangamiye nk'abantu dupanze nihinze baciye baziduza kuko ayo bababwira niyo baca bagirane batanga twebwe abantu rero turi hasi tutagira icyo dukora turonka ayo mafaranga yo kurihinza duca tubangamirwa tukaburiye twerekera oya gufatwa kwabo kiza nuko gusabo bareka kuko ntago babaseze ntacyo babapokeje bonyine barimenya kuko bafise amarayi wabo baca mu isoko nk'abandi bakarondeza amaboko kuko numva umenga ntangwana ni bayi bafise
twarabakiye neza ku rwego rushimishije cyane nta munsi n'umwe twigeze tubafata nabi aya no kuri ni bareke kubahohotera kuko babanye neza n'abantu kiretse gusa nk'uwo baguye mu ikosa bategezwa kumuhana bakurikije amategeko ariko ku bintu byo kuvuga ngo babana nabi n'ababanye oya bafise imibano myiza cyane ya leta ni bareke kabisa bironderere kuko barazi kurondera ntago basaba mu rundi baraja mu isoko bagasoma nk'abandi bagakoresha amaboko yabo
abakongomani bashika twarabakiriye neza kandi turabanye neza ahubwo gusa nibabareke umutekano ugaruka iwabo hama basubira iwabo kuko harabari bamaze kumenyera badendekeranye uturengarenga udutore utwema kugira abana babo bafungure twebwe cyo dusaba nibabareke bagume ngaho hama n'igihugu cyabo kimere neza bazogenda iwabo
hewe washite
ahani kwisanganira nuko rero tugaruke hano muri studio reka n'ubumere kwa Olivier mwumvise canke muravye mwebwe nk'acere uno munsi turumva duti Burundi hariho impunzi z'abakongomani bari mu Burundi ariko tukumva kandi muri Congo hariho abarundi b'impunzi muri Kongo mbe mwe muri ico gihe muca muvyifatamo gute abarundi bakiriye abakongomani bahunze ariko kandi hariho n'abarundi bakiri muri Kongo kandi nk'impunzi
murakoze cyane murazi neza yuko muri ibihugu byacu ibibazo by'intambara cyangwa by'umutekano mu kesi bisha sivyavu byakera nivyo hari impunzi z'abarundi muri Kongo zariyo mbere n'imbere yuko izo ntambara zaduka honye muri Kongo kandi muri bajya abantu baje ni harimo n'abarundi bahora ari impunzi muri Kongo babonye ko umutekano wabo utakimeze neza bashima gutahuka mu Burundi
mbe abo muca mubakira gute
abo onye turabakira cyane neza dufurushigikiye igisata cha leta direction générale de la patrimoine muri ministère ya intérieur cyo gisata kirahari gisanzwe cakira murazi yuko kuva mu 2017 dusanzwe twakira abarundi batahuka nabo rero turabegeraniriza hamwe na cane cane hari igihanga ariyo centre de transit musanzwe yagenewe abarundi batahuka bagaheza bagasuzumwa bakaraba yuko koko bahora ari impunzi bagaheza bakanabafasha kugira bashobore gusubira aho baje bava mu Burundi mbere yuko bahunga yego rero muri rya movement y'abantu baje nti haja bakongomane gusa harimo n'abarundi twibaza ko bashika nk'ibihumbi bitanu cyane barenga gatoya boba baraje bahora ari impunzi hariya muri Kongo ariko kubera umutekano kumvuza umutekano bace bahitamo gutahuka
murakoze Olivier docteur uravye ikibazo gisanga cyakindi mwebwe nk'umuhinga mu bijanye n'impunzi impunzi ibihugu bikagiranira na byose impunzi mbe mu mategeko nta kuntu bamwe nabandi kumbura bakoranye na seri bashobora gukingira cyane bagakingirana cyane hari ibindi kumbura abantu bataba bamenye kugira aba bakongomani baba mu Burundi batahe abarundi ba muri Kongo nabone batahe
mu bintu by'impunzi kugira ico kibazo cy'impunzi ki bavuga mu caheze c'abarundi bahungiye muri Kongo c'abakongo bahungiye mu Burundi amategeko atekanya inzira zirama zitatu muri izo nzira zirama harimo guhunguka guhunguka nako ni kuvana n'ico gihugu y'impunzi rimwe kuvana n'igihugu yajivamwe iyo ya mpunzi ibonye yuko ivyatumye ihunga ivyatumye iva mu gihugu vya bindi amateka tekanya muri iri tege kugi wacu biraba ivyuruja n'uruza harimo n'impunzi kongiye mu 2004 irekana ivyo umuntu aba yatinye mu guhunga harimo ibi vyo guhotegwa bivanye n'ubwoko bwawe bivanye naho usengera bivanye n'inkomoko yawe no kuva nationalite bivanye n'ivyumviro vya politiki vyawe cyangwa umugurimo baravuga kandi uko umuntu ashobora guhunga bivanye n'abantu bamuhotera mu buciwe harimo abategetsi rimwe na rimwe hakabona imigwi igwana baravuga kandi umuntu ashobora guhunga kubera igihugu cyo cyate cyangwa ari ibintu byangwanje umutekano no kuvuga ibi iyo byahagaze no kuvuga abaguhotera ntibakibigira nihaba hariho intambara mu gihugu cyawe ntayikiriyo aho rezo gahunguka ubwo nta wuvuga ngo kwa rundi batashe bavuye muri Kongo n'abakongo bacasubira iwabo iwo bakiri intambara ibyo rero bivana n'icatumye umuntu ahunga iyo cyahagaze niho ya mpunzi ishobora gusubira iwabo ngo kitarahagarara biragoye
mbeho hariho uruhara rw'amareta
Leta ziragira uruhara nyine kuko leta nizo zibwizwa gutunganya umutekano w'ibihugu byazo hamwe abantu bose babaho bakicara bakizana batekaniwe ni ukuvuga iyo hari ikintu dufate nk'abantu bahotera abandi abo bantu ntibahantu urumva abantu baca bakomera ugasanga umenga bafize ingufu zirusha n'iza leta muri icyo gihe umuntu ashobora guhunga ahunze abo bantu bagasaba ubuhungiro kubera azi yuko bashobora kumugira nabi ashobora gupfa n'ibindi nicyo gituma leta zifise mu ruhara leta nizo zibwizwa kugira umutekano kuri mu gihugu hamwe umuntu wese yishyira akizana hamwe atamuntu abahagira amategeko yego aho muri cyo gihe no kuvuga za mpunzi icyo giye bagifise zirazeze gusubira wabo mugabo ntawe cavuga ati abarundi bari mu abakongo bari mu Burundi ubu bose ni basubira wabo ntangorane kandi nzangura nze cyari babagwana bakigwana nkabira kuvuga ngo ndabasubira wabo bise abarundi bari muri Kongo bagahunga kwera mu Burundi byagenze neza abakongo nsinga mu cyasubira wabo ngo nkora byagenze neza wa muntu cye kintu yatinye catumye ahunga kiki hari nshobora kumubwira ngo subira wanyu gora muri kaga goma kingiwe
yego Dominique kumbure murabona yuko ni ntambara ahanini muri kano karere ituma haba uruja n'uruza mbere rudasanzwe kugurumva nibihu gusanga bifitaniye impunzi mbe ku bwanyu ni gute mubona canke abana bariya ni gikibokora kugira kumuri ku butaka bw'abana bariya ntihasubire kuboneka impunzi we nk'umurundi wabaye impunzi
kugira ngo impunzi ntizisubire kubaho
kubaho biragoye ariko kumuri bigabanuke mugonagarutse ku ntambara usanga akenshi ariyo ibituma
cyo ni kibazo kidasanzwe kuko akarere pre hafi kose kakuzuyemo abantu bafite ibyiyumviyo byogomba gushika kuri kinakiriye hanyuma impunzi nazo burya hariho nkuko umwe yigeze kuvuga ati ibiswahili hari ijambo mu giswahili bavuga barasema mukimbizi impunzi mugabo kandi iruhande yaho hariho mukimbirizi mukimbirizi ni umuntu yirukira umuntu agahunga kubera ko atakintu kimuje na gose ngambwa akavuga ati novanga ndariya noronka uburyo noronka kimbeshaho yashika hari akacha declara ko ari impunzi ariko yahunze inzara nk'akarorero yahunze uburyo hano turavise abantu batari baki bamaze kuva muri kino gihugu bakagenda nokuri ahasanzwe aba ari amahoro mugabo agashika hari akacha declara yuko fiance
guhunga ni mu mutima
ni mu mutima
nkuko namwigihe mwagende Kongo hari abasigaye
neza rwose ari nacyo gituma rero mvuga ni atari intambara y'amasasu iyoye idacagura mugabo izindi ntambara zo mu kibano niki umuntu akubwiye ati ndi hariya nta mahoro numva mba mfise biragoye kuko usanga imisho yose abanavise ibyo bajya mu kunkakarurero je narigeze kuva ngaha ndagenda hibuvira hari ikintu nari ngiye nkurikira ndacabuka ndagenda ngeze hano akabambwiye ngo uzijya n'impunzi kwa Barundi bapfahe wewe bava hose bava i Burundi ndirengana si cyo ari ikintu kintwaye
mbwo bakubwira kubera wumve ko arabi wanyu cyangwa bakubwira kugira bazi kuri wabo nawe
barazi ndu Murundi mvuye mu Burundi harakantu ngiye kwitorera muri Kongo bakati bagomba kuvuga ati mbe bajya kuko niko bitagomba gutaha ndi barazi cyangwa igituma atagomba gutaha ndarengana mbuga mu nyuma naracyo gana n'umuntu avuga bati oya bariya bari nibintu barondera kuko burya aye haser nabandi baravise ukuntu ngo batwara abandi buraya nicyo bagiye kurondera atuzokwama mu Burundi turi babi kugeza rose ngo buhungiro bw'iburaya ni nacyo gituma bitoroshye kugira ngo uno munsi ahantu muri ko muri Tanzania inyarugusu abarundi baruzuyeyo kandi kubwira ngo atahe ukacyuraba ujya ndamuzi ni mwene naka bava hanaka nta kintu na kimwe kiriho kibatera ariko ntagaruka hagiye haraba ibintu byo gusansibiliza abantu bakababwira uko biri byohera mugabo ndagwa nkabyuka ni kuki mu Burundi tugivise le déplacer bavuye kumutumba agenda karima hamwe yaba hama gataha mu nkambi
ko mwavutse kandi ati ni mu mutima
none iyo mutima utamuha kuraje kugenda kuba hajya kandi agenda hari umunsi mukuru akagenda umunsi mukuru hari yaye hari intuzeye akagenda karima agabitahana hari kuki icyo kintu gituma afise kuraje kugenda kurima kitamutuma agenda kuhaba nuko abategetsi ngaho atacyo bariko barakora bakwiye kubasabiriza
amabwira
bati no s'il vous plaît trop c'est trop nimutahe hanyuma wewe veye sur leur sécurité niba batinya ko arabahuza mushika ngabamuze aho nako ndavuga kubyerekeye ingenda abantu ngo guhunguka impunzi zigabanuke tukivise ya byaba ingorane mu mutwe naka ndankunda ibyo byamwe nuko ndavuze byinshi muri antu ariko nuko ndavyumva
ego Olivier uno munsi abajejwe intwaro twumvise yuko nivyo barakoze kugira ababaye hano bidakurikije amategeko barasubizwa hari ariko kubganya nkase mubona abacejwe intwaro ari gute bashobora gufasha cyane cyane ntihabe impunzi zishobora kwiyumvira kuba mu kindi gihugu bidakurikije amategeko
murakoze cyane ica mbere na mbere aho n'ukuntu kuhitondera bisanzwe mu mategeko mpuzamakungu agenga impunzi kirazira gusubiza mu gihugu impunzi canke kwitwara mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose iyuzi neza yuko umutekano wiwe canke ubuzima bwiwe budashobora gukingirwa aho onye ico nashaka kwivuga yari yakivuze docteur ajya ni principe ngende kwa ko chanchan mu bintu byo kujera ibyimpunzi hama kumvuza umutekano leta irashobora gufata ingingo kandi izo ngingo zikaba zumvikana bivana rero n'uburyo izishira mu ngiro kudishira mu ngiro hategerezwa gukurikizwa amategeko yaba mpuza makungu cyangwa igihugu amategeko mpuza makungu leta yewe nyene yisinyiye ibwirizwa kuyakurikiza amategeko y'igihugu kugira ico gikorwa kigende neza kuri barya rero baba cyane cyane hari mu ntara ya Kerachi bitoke ndibaza yuko nkuko mugenza nje ngaya bivuze hakwiye kuba inyigisho kubabwira icyo amategeko avuga icyo barekuriwe n'icyo bategezwa gukora n'inyungu bashobora kubikuramwo bagerageje gukurikiza amategeko nibaza yuko izo nyigisho zohaba kuko urabona n'abantu baje bava mu karere hafi ya Cibitoke kumure nibaza yuko bafite uburenganzira bwo kuhaba kuko na kare urujya n'uruza rwamye muri kajya karere
dusangiye n'imiryango itari mike za CPG
arivyo rero badatahura kuzerekeye amategeko y'u Burundi n'ingene intwaro zitunganijwe nibaza ko ari cyo gikorwa leta yo gerageza gukora twese turashobora kubafasha kubikora kumumvisha neza na neza yuko hari amategeko ngendegwako mu gihugu kandi bategerezwa kuyubahiriza hama tukanabereka n'inyungu bo bikuramwo kugira abumva yuko bashobora kuba bafise ico bahunze kandi ko bipfuza kuba impunzi ngaha mu Burundi batunganirizwe hama babona yuko bashaka guhaba nk'abanyamahanga basanzwe nabo nyine babereke ingene bashobora gutunganirizwa biciye mu mategeko.
Ego murakoze turi mu myanya ya nyuma akino kiyago cacu reka kumbure du hane akanya gato gato reka mere kwa docteur mbe uno munsi aho intambara igeze aho hakujya kumubona bikunda kwa begwa niyo ntambara bashobora kwicara hamwe umuti ugatogwa.
Kuri ico kibazo cy'intambara muri Kongo ibanze yuko iyo ingorane irinze ngaragara inyishu irashoboka. Harabukunze kuvuga ati abantu baza kwibuka kuganira ariko intambara iheze babanje kugwana kandi bari guhera kuri bya biganiro nyene mugabo kenshi abantu benshi n'ubwo byinshi bishima kwanza gupima ni nguvu ibyo rero biratuma intambara ziba mugabo kandi ibyo byatuma izo ntambara ziba byari byo nakunze yuko babiganira imbere ko intambara iba mukabiganira ko mugagira ico mufashe mugiriye hamwe birashoboka rero nta uvuga yuko bidashoboka bazoje mu ntambara itazohera oya izohera izohera ikituma nibacicarira izohera
Reka ukabazo nyine ndakabaze Dominique nawe.
Jewe hari gihe mporamba abafaransa batwishe mvuga nti ndashobora kuba pessimist. Iyo ntambara kuba yohera muno haba mvuga ntego mugabivana abateye iyo ntambara bafise intego iyihe. Umaze kumenya intego yiwe ukacuraba kuko tureke guhendana iyi ntambara si y'abakongomani ku bakongomani irafise abandi bantu bari hejuru bari kuri bakome bihangange bagomba kwintambara iba kuko Kongo reka mfate ningi gihugu ningi giti cicamwa kivyamwa cyama mandarine cyangwa mapera
cyeze
kugigeze kiri kuyibarabara ushitse wese agomba kuronka icamwe hajyaye kice gitegwa amabuye gose Kongo rero yagize ibibazo byo gutunga ahantu bagize nakubiye ko nabaye hari yaye twariga muri jogero bavuga yuko ubutare naho hose muri Kongo upfa kwimba gusimetro ubutanguye kuronga none abantu bakavuga ati ntibari ko barabwimba reka tugende kwiyimbira abantu bakagomba rero kwagura intara kuko hari intego ifiswe n'abanyamahanga kanaka kandi bakomeye bipfuza ni nacyo gituma intambara guhera idahereye hari yayi
siriya
hanze bafise ubushobozi bukomakomeye tugende yo hanze muri za Amerika mu Buraya n'ibiki bariya niyo batuma intambara muri Kongo idahera
bari yabataranyurwa ndakubwije ukuri ngaha muri Kongo tuzoguma kuko bazogucako wewe ati mbe ndushaka amanduza ama dollar duje ha mucugenda ushigikire intambara ya mari ngiyo
ruzingu zingu ego Olivier turumvise mwumvise mpabansa ati ikibazo gihari ni nyinshi rashoboka Mutama Dominique nawe ati mu gifaransa ngo ari pessimiste ati we nabona ibintu uwo mugaba ati nawe ndugutahereye za America nahandi arabona yuko bidashoboka mugabo wo mwibwe nk'icamwe impuza makungu kumbure tusozera mubona uruhara rw'amakungu canka karere ari uruhe kugira intungwano irangire kumbure namwe mu ruhuke mureke kuza ariko kandi muruhutse naho uruva ko akazi nako bakarangira
ngitse ako kantu hereje ko rero nagomba dagahereko mu bisanzwe ahasere nti hari kugira impunzi za meho ni nacho gituma turetse byo kugerageza kuraba yuko impunzi ziri mu gihugu ziri ko zirakingirwa neza hariyo ni nyishu zirama to propose kandi nyishu ya mbere irama ku mpunzi ya mbere dushira imbere niyo gutahi wabo niyo ya mbere kuko nta hantu hagiyose nk'umuhira kandi abantu batashe twebwe biraduhimba ahama inyishu ya kabiri nuko icyo gihugu cabakiriye gigirageza gushiraho imigabo n'imigambi kugira abantu bisanzure yaba mu buryo ekonomike cyane mu byo bw'imibano z'utunzi
mibano
biyintegre aho hantu babiho neza atarangurane iyindi nyishya gatatu ni uko byatwa ko turavuga byo kubatwara mu bindi bihugu bikize igituma rero bagenda muri bijya bihugu n'ukugira bapfe muri rya situation urifije kuko kenshi uzosanga impunzi zakigwa n'ibihugu bifise amikoro make ugasanga impunzi maze imyaka 20 yarahabyari abana afise nabuzukuru aho hantu umugabo ama opportunity si menshi rero bijya bihugu bibakira hanagenda ndabaki kuko uravye urugero rw'abagenda muri byo bihugu nibake cyane parapo impunzi zihari ni kugira babahe ayo ma opportunity bave muri ya situation yikwitwa impunzi kuko iyo bashitse muri byo bihugu bafise possibility guhabwa residence permanente nant ahama aprivanye n'amategeko cyo cyo aba nationalite urumva n'abacitswe impunzi aba ari umuntu ari bien intégré mu cyo gihugu abana bakiga neza akaronka ama opportunité atayabanye rero iyo migambi rero ihari kumvo zitandukanye bose nti baronka amahigwe yo kuyishikako nko muri Congo turafisa impunzi ngazi maze imyaka hafi 30 kuko ibibazo byamyeho kuva ico gihe n'ubu biracyahari rero ngarutse ku nyishu reka mpere
cyane no ku ruhara navuze nti amakungu n'akarere
uruhara agenda ruhera ku bihugu aha mu karere dusana basanga ingorane ibibazo byamabiteza intambara birasa mpereye ku bihugu nibaza yuko ibihugu byotangura cyane cyane mu gukorera ku ntwaro ibereye bagatwarira bose hama mu byerekeye kugabanganya ubutunzi resource z'igihugu bikaba ibintu bitagira ubusumbasumbane kugira ntihagire abantu bamwe bumva umengo barakumiriwe hakaba de programme zo gufasha nk'amakominote usanga atifashe afise ibibazo by'ubutunzi bakagira de programme zo kubafasha kugira nabo nyene bumve yuko igihugu kiriko kirababona
musonzera
dusozera hama urabona nk'aya ma initiative ya regionalisation n'ubuga yuko ibihugu nk'uturi muri East Africa Community nibaza ko bo bushira mu buserie birashobora kuba inyishu nabyo nyene nuko nyene ugerageje kubiraba uzosanga ahubwo hari igihugu kimwe gipfa niki ibi inye ugatusanga ya regionalisation ntiri effective alors que ibigamije urujya n'uruza kw'abantu no kubungabunga amahoro n'umutekano muri buri gihugu cyose kiba kiri muri iyo ntunze nibaza ko ibyo onye ari bintu bitekezwa guhera ku gihugu bigatandukira mu gihugu bibanyi abantu bakaja hamwe kugira baharanire umutekano n'amahoro ku bantu bose
murakoze ni kuri izi intererano rero z'abatumire turi kumwe hano duciye dusozera ko iki yago cacu co kunama aho twari ko turabira hamwe bijanye ni yakigwa y'impunzi z'abanyekongo bari hano mu Burundi abatumire twari kumwe ni batatu Major Pamphile Mpabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi ndagushimiye wakoze kwitaba ubutumire bwacu
agenda bakenguruki
ego reka nshimire Dominique Seseka umurundi wahoze uri impunzi nawe wakoze kwitaba ubutumire bwacu
wakoze kunyakira muri studio kandi wivuze neza yahoze biranezera kuba naratashe mu gihugu unyumva wese ari mu buhungiro natahe muhira iwa muntu ni heza bose
murakoze reka nshimire Olivier Nzeyimana umukozi mukuru ajejwe gukingira impunzi muri HCR mwakoze nk'ishamwe mpuzamakungu namwe kwitaba ikiyago cacu cyo kunama
ndabashimiye nanje kandi mwakoze kandi kudutumira muri kino kiganiro
murakoze reka rero nshimire namwe mwese mwariko muradukurikirana hano kuri radio television isanganiro muri kunama yateguwe nino radio ifatikarije nishiramwe la benevolentia grand lac mu buhinga bw'ivyuma twariko dufashwa na Serafine Hakizimana na Innocent Bibonimana Evariste Zikobanya nkaniwe yarahagarariye kino kiyago cacu kuri micro kino kiyago cacu kiremeshejwe nanje Medard Niyonkuru ibihe byiza aho muherereye naho butaha
Kunama ni kiganiro cha radio isanganiro. Kunama barundi bashikiriza ivyimviro vyabo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bugororoke.